turashimire ko mandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Habari Uganda mu karere ka Kisoro, namwe mukatwumva tankomanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze mu makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana nini nahazwe. Ikibazo cimanza zidindira n'izicibwa nabi mu gihugu cy'u Burundi kiri mu bihangayikishije abategetsi batandukanye b'ico gihugu.
Umunyabyaha we watsinda, uri mukora kabari watsindwa, ukagira ngo ukava ngo Burundi uri gutsindagira mwene wanyu, kandi utsindaga ko mwene wanyu uri kuratsindagira ari mukuri banyotunga nimwisubireko.
Uyu ni umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Daniela Gelaze Ndabirabe. Iyi nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato mu yagezweho ijya nino ku isi. Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron yicujije ubwicanyi polisi ya Paris yakoze ku bayisilamu bakomoka muri Algeria mu 1961. Idonido y'aya makuru yose duce ku masonga ni mu kanyisasi. Nongere ndabahikaze bakunze ibijwi rya Amerika. Abavuga butumwa b'abanyamerika n'imiburiburi 17 n'imiryango yabo banyurujwe n'abagizi ba nabi muri Haiti. Kinyamakuru The New York Times ijwi rya Amerika rikesha ino nkuru kivuga ko mu banyurujwe harimwo abana. The New York Times ivuga ko amakuru yivana mu bajeje intwaro muri Haiti yemeza ko abanyurujwe banyurujwe ku murwa mukuru wa Haiti Port-au-Prince bavuye mu irerero ry'abana b'impfuvyi ejo kwa gatandatu, bavanywe mu modoka yo mu bwoko bwa bus barimwo banyurujwe harimwo n'abana. Ubushikiranganje bujejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu bwabwiye ijwi rya Amerika ko ariko ubikurikiranira na hagufi ubuserukizi bwa Amerika muri Haiti bwo bwirinze kugira ico buvuga. Ishengero abavuga butumwa banyurujwe begukira ntiriratangazwa. Ku mugabane wa Buraya n'endabice ku masonga nkitangura mu kanya, President wa France Emmanuel Macron yateye ivyatsi ubwicanyi bwakorewe abanyagihugu bakomoka muri Algérie bishwe na polisi y'i Paris umugwa mukuru wa France mu 1961. Abanyagihugu bagandaguwe bari mu myerekano yari igamije ahanini kwiyamiriza itegeko ryari ryashizweho rigena amasaha ntarengwa yo gutaha ku bayisilamu bakomoka muri Algérie baba mu Faransa. Ico gihe Macron yabwiye imiryango y'ababuze ababo ku bwicanyi bwakozwe na polisi mu ijoro ry'uwa 17 ukwezi kwa 10 mu 1961. Buteye isoni n'agahinda yemanze ku mugaragaro ko abanshi mu bari ko bakora imyerekano ico gihe bishwe na polisi yatwarwa n'uwitwa Maurice Papon. Ibiziga vyabo bija gutabwa mu ruzi rwitwa Seine na ruri i Paris. Macron niwe mu president wa mbere w'u Faransa yitabiriye mihango yo kwibuka abaguye muri iyo myerekano. Kugera ino saha abanyagihugu ba Algeri biciwe muri iyo myerekano y'i Paris ntibaramenyekana igitigiri. Abaharanira agateka kazi na muntu y'amarabu bavuga ko bashobora kuba baharurwa mu majana n'amajana. Ico bikoze president Emmanuel Macron mu itangazo yasohoye uno munsi haheze imyaka 60 bagandaguwe yemaze atarya umunwa ko ivyabaye ico gihe aragahumira munwa agira ati: "Birababaje kubona ibara ryaguye ico gihe ryakomeje gukingirwa ikibaba rimwe na rimwe rikirengagizwa." Uwitwa Bashir Ben Aissa Said yari mu bakoze iyo myerekano mu 1961 afise imyaka 14. Nawe yabwiye itangazamakuru ko kugera nino saha ivyo yabonye atarapfa avyibagiye. Yagize ati: "Vyari biteye ubwoba n'agahinda, ibiziga vyari vyuzuye mu ibarabara hose." Maurice Papon yatwara polisi ya Paris mu 1961 yagirizwa kuba yaragize uruhara rukomeye mu iyicwa n'ihohoterwa ry'abari mu myerekano y'ico gihe. Mu 1980 yagirijwe ivyaha ndengerabutungane kubera uruhara yagize mu gukorana n'abanazi mu ntambara y'isi yose ya kabiri, ariko inyuma yaho agirwa umwere ararekurwa. Abaharanira agateka kazi na muntu n'imiryango y'ababuze basaba ubutungane kwerekana uruhara abatandukanye bagize mu bwicanyi bwo mu 1961. Ano makuru yose abageze yo gyanino ku isi ku ijuru rya Amerika mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse za YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari uno munsi tuyahera kuyavugwa ku gihugu cy'u Burundi aho ku munsi wa gatatu indwi buca dutangura hazotangura isekeza ryo gushira mu ngiro imanza z'amatati zadindiye. Iryo sekeza rizokorwa n'ubushikiranganje bw'ubutungane muri ico gihugu rikazomara ukwezi kose. Ikibazo c'imanza zimara imyaka zitarashirwa mu ngiro kiri mu vyo president w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeza ko bizingamitse igihugu ciwe. Inkuru tubaza umenyesha makuru ijuru rya Amerika I Nairobi muri Kenya Eloge Wirikanez.
Sinzi yakoze umuvugizi w'ubwo bushikiranganje yavuze ko kuva kwa 2020 ku kwezi hazokurikizwa imanza zose zasozerewe na za sentare z'intango ariko ziradindira kongere habigikorwa cyo gushika ku matongo kuzerekeye amatati y'amatongo zikiriko ziraburanishwa. Bizoba mu kingo cy'u kwezi mu ntara zose uko ari 18 zigize u Burundi. Abanyagihugu bahamagarirwa kwitabira ico gikorwa.
Iryo sekeza rikaba ritegekanijwe kuva igenekerezo rya 20 z'uku kwezi turimwo gushika kurya 20 z'ukwezi kwa 11 muri umwaka nyene turimwo. Bushikiranganje buribukije abenegihugu ko hatanzwe ikiringo cyo kuva igenekerezo rya 12 z'uku kwezi gushika kurya 18 kugira ngo basuzume ko imanza zabo zoba ziri ku ntonde z'imanza zirabwa n'iryo sekeza.
Abakuru b'amasentare n'abajeje intwaro nabo basabwa gufasha abanyagihugu kugira ntihagire ubusigara adatunganirijwe.
Usanze urubanza rwiwe rutarimwo yoca yitura umukuru w'iyo sentare kugira ngo urubanza rwiwe ruje kuri izo ntonde. Ico gikorwa kikazorangurirwa mu gihugu cyose cy'u Burundi. Abakuru b'amasentare bakaba basabwa kuvyifatamwo neza. Ubushikiranganje buboneho akaryo ko gusaba n'abajejwe intwaro kugira ngo basahirize mu kurarika abenegihugu.
Ikibazo cy'imanza zidindizwa kimaze iminsi kigarukwako n'abategetsi batari bake. Akarorero na k'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerard Ndabirabe.
Oya nyinambari iryo karamu ryo guca mukona n'abantu atari byo iryo karamu bazorivuna tuvugisha umunwa gusa. Abo tuzahamagara tukubwira ko batabyumvise batobara umunwa gusa. Ariko iryo karamu rya byandika ibinyoma umuntu yatsinzwe umuntu w'amafuti umunyabyaha akaba watsinda uri mukora akaba ari watsindwa wowe ukajya ngaho cyane namye mvuga ngo ukajya ngaho ukava ngo uri umurundi uri gutsindagira mwene wanyu kandi uzi neza ko mwene wanyu uri kuratsindagira ari mukuri wowe uri n'umumerisenero wewe uri n'umucangero ufite ubundi koko bwawe wisangije nakaba gukore mu ntoki ngo baguheke mu mugongo ngo bagushikane kuri uriya mutumba banyarutunga nimwisugire.
Janine Nibiziwe umushikiranganje w'ubutungane mu mpera z'ukwezi kw'indwi yashangajiwe agabisha kuzofuta mu kazi y'abacamanza yita ko baboheye igihugu amaboko imugongo.
Abacamanza mengo bari mu rugo rwego rw'ubucamanza kugira ngo barucinize sawa sawa. Ukamengo n'abantu bafise iyindi leta nayo ngo ndigenga nibanze bitorere nka kiga leta ntakizovuga. Ni na turi kumwe n'iyi nkongera nka mucurukura leta ntakizovuga. Aho muhagabire cyane. Abacamanza muze murabwira na mwarukije leta mwarukije abenegihugu mumenye mu minsi iza si ukuva mu mabanga gusa ni ukuva mu rwego rw'ubucamanza. Hari abacamanza bagiye kubera akarorero abandi mu kuva mu mabanga y'abacamanza ku buryo bwo kuri teritwari y'u Burundi iyi duhagaze ku uwo mucamanza atazigera yitwa ko asubiye kuri uwo mwakazi k'ubucamanza ku gihugu cy'u Burundi.
Ishirahamwe ntabarizari hano yagateka k'abanyororo rivuga ko kudindiza imanza kubera imvo zitandukanye biri mu bituma amabohero y'amaboga bogatamvo. Jean Marie Nshimirimana rirongoye uko niko abisobanura afatiye ukarorero.
Umuntu afitiye ideni umuntu cyangwa baciye amande azoha umuntu babahuze nimba byobera muri parike bagira amasezerano kugira uwo muntu atahe kuko hari ariko ari mu ibohero ntacyo ariko arahungukira kandi na wa muntu bitwa ko baciriye amande ntayo ariko araronka. Hariho usanga harimo n'abatama cyangwa abafise zijya ngwara zidakira usanga aguye mu ibohero. Naho naho nyine tugahamagarira abacamanza bacayo mande y'umurengera mbega babisunze iki baragira amatohoza bakaraba ati yaramaritse umukimiliyoni 10 yoba yaramaze gutunga ni miliyoni 2 aho rero niho twaje tuvuga ku ico kibazo ko tugiye kuvugana n'inzego zibijejo kugira turabe ko hariho izindi ngingo ubutegetsi bwo ufata
ikibazo cy'imanza zidindira cyaravuzwe cyane muri ameza heze mbere president Evariste Ndayishimiye mu mpera z'ukwezi k'umunani yavuze ko kiri mu bizingamitse igihugu ku ngero zose yemeza ko atazosubira kwihanganira amakosa akorwa muri ico gisata amatohoza yakozwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ay'abarundi yerekana ko igisata cy'ubutungane n'igipolisi mu Burundi ari byo biza imbere mu gukwega amaguru mu gukora icyo bijejwe kandi hari navyo bimunzwe kurusha n'ibiturire eroje urika neza ijwi rya Amerika
Eloje wirikaneza reka tugume mu gihugu cy'u Burundi aho leta y'ico gihugu yashinze itegeko rikuraho amasengesho akorwa mu masaha y'akazi kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati muri ico gihugu busigura ko biri mu rwego rwo kubahiriza amategeko asanzwe agenga u Burundi gusa iyi ngingo ntiyashimishije bamwe mu banyamadini Desire Hatungimana arabigaruka ko muri ino nkuru yiwe
ubwo rwandiko rw'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu umunyamabanga ntayega izwa muri ubwo bushikiranganje amenyesha ko atari ingingo nshasha yafashwe ati no kwibutsa kuko hari abadohotse ku mategeko asanzwe agenga madini biyemereje mu mwaka wa 2014 Martin Ninteretse amenyesha ko babura amatari babasavye kubahiriza ayo mategeko agenga madini amenyesha ko ubu hibonekeza akajagari mu madini leta nayo ikabitoreka abantu bahonyanga amategeko ibona arico gituma amategeko abwirizwa gukurikizwa
kuryo biri mu mategeko ibwirizwa tigenga kungene amashengero akora na cyane cyane mu mategeko abaje gusaba ko amashengero yemererwa abafise uko arico bita kwiyemeza kubaha no kubahiriza amategeko y'igihugu no mu byo bazana hariho ico bita programme de kirte senga ni vyiza kandi turakenguruka n'Imana turashima ko yadufashije mu bihe bitoroshe mugabo namwe handise uko abarundi bazozinduka kuva kuwa mbere gushaka kuwa Mungu ariko barasenga hari umwanya w'akazi kugira uce niyo manu yisabe iguhezagire kuvyo wakoze
abanyagihugu baganira na Radio y'Ijwi ry'Amerika basanga gusenga inyuma y'amasaha y'akazi ari vyiza bamenyesha ko iyo ngingo bayishima
hari gihe abantu babiruhukiye ugacyo usanga bariko barabavuga batera induru canke abana bacu barababuza kwiga ndetse ugacyo usanga ntibigenze neza
je ku bwanje iyo ngingo mbona atari ingingo mbi ndavye amasaha yo gusengera vyiza rero bo bifatira umwanya hanyuma bagasenga umwanya ubereye kugira ntihagire ubuhungabana
abarongoye amadini bobo siko babibona bamenyesha ko ari uguhohotera abashize imbere Imana bate ni no kudohoka kwiragi ryahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza yasaba abarundi gukora basenga bakongera bagasenga bakora
ugusenga niko kwatabaye igihugu cacu ugusenga niko kwafashije igihugu cacu gushika ubishyize uno munsi nimba ko uno munsi igihugu cacu kiba gihagaze neza nuko ari abantu bafashe umwanya ukwiye wo gusenga no kurondera Imana simbona icatumye bafata iyo ngingo kugira ngo bahagarike amasengesho y'amasaha y'akazi simbona iyo mpamvu
iyo ukwizera kugabanutse mu bantu ibyaha bica byiyongera leta nayo bizahava biremera kuko ibyaha ntibyamara kwiyongera abantu bakagira ukwizera kugabanutse numva ari ngorane cyane kandi abakristo nabo ntabwo byoshobora kutugwa neza byari bikwiye kubanza guhamagara abarongoye amashengero mbere yo gushinga iyo ngingo kugira ngo babanze bategure imitima y'abakristo kuko twebwe mu ruhande rwa gikristo rw'abakristo n'ukuri ntabwo twabishimye
Bujya gusenga kometse nko kurya. Bujya umuntu umushingiye ngo tuzoturya amasaha ya naya naba afise inzara canga afise ingorane muri we. Usa no muntu mwishye. Kuko ugiye gusoma mu bitabo by'abami, usanga abami kenshi babonye ko mu gihugu hagize ikintu cy'ingorane kibaye. Bakoranya abantu bagasenga. Nshubwenge bagaze yaburije abantu gusenga, arabugara amadini. Murabona ibintu byakurikiranye ko byabaye ibintu bitorohereje abarundi
muvyo babura amatari basabwa kandi n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu harimo gufatira ingingo abasenga mu ijoro bigatuma basakuriza abo babana Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cy'u Rwanda hari abanyagihugu baba mu micungararo y'ikiyaga ca Muhazi kiri mu karere ka Gicumbi bavuga ko badindijwe n'igishushanyo mbonera kigena imikoreshereze y'ubutaka bwabo catevye gusohoka abavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko vyabatse uburenganzira bwo kuvyaza umusaruro ubutaka bwabo n'amazi k'iyaga ca Muhazi muri rusangi. Akarere ka Gicumbi kemeza ko igishushanyo mbonera vuba kizosohoka. Umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika mu Rwanda Eric Bagiruwubusa mu nkuru irambuye.
Turi mu kiyaga cya Muhazi kigabanya karere ka Gasabo mu bice by'ibyaro by'umujyi wa Kigali na karere ka Gicumbi ku rwesero mu majyaruguru y'u Rwanda. Iki kiyaga cyateje imbere bamwe mu bahaturiye. Bwana ya Sente Muragije Imana avuka mu karere ka Gasabo akora umwuga wo kwambutsa abagenzi muri Muhazi.
Byamendereye ubuzima cyane cyane kabisa.
Mu buhe buryo?
Ubwo bw'iterambere ryanjye ku giti cyanjye nahinduye ubuzima nyine ndi kubona ko hari icyo byambanye namwe binjyana hano. Sindemo kubwiye ngo mfite ibi n'ibi gusa icyo mbona nuko hari aho byankwe naho bingeje.
Umusaza Emmanuel Rubangura afite imyaka 63 y'amavuko kandi yavukiye ku Rwesero.
Imyumvire y'abantu b'inangaha, imyumvire y'abantu bigiye yo ku kiyaga cya Muhazi iratandukanye. Mu iterambere ni ukuvuga ngo barajijutse kubera abantu bahura nabo, barajijutse kubera ikiyaga ni turisme, barajijutse kubera n'abapadiri buriya nabo bagira influence ibantu by'amadini.
Kujijuka ni kimwe kuzagendana n'iterambere ryifuzwa mu minsi iri imbere n'ikindi. Utereye amaso hakurya no hakuno y'ikiyaga cya Muhazi haboneka ibikorwa remezo by'ubukerarugendo bitangiye kuhazamuka. Ku ruhande rwa Rwesero haboneka ubutaka bwegereye umuhanda butubatse kubera ko igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka cyatinze gusohoka. Uretse kuba havuka n'ahatuye umusaza Rubangura n'umunyamabanga w'inama njyanama y'akagari ka Rwesero.
No mu babibajije ndongo mwibajije kugisha ndimo ni cyambere cyo cyane natinze mu gutinda kwacyo byatumye abantu basa naho bugira mu gihe bagwa mu gihe tashyirwa. Dufite abana b'abasore kurongora byabaye ibibazo, dufite abana b'abakobwa kurongora byabaye ibibazo. Byazitije abantu kubaka, bitize abantu gushaka, bizita abantu mbese kugira ngo bakore ibikorwa bakagombye gukora. Naho kiziye kije ntitwakibonamo.
Izi mpungenge zishingiye ku gishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka s'umwihariko w'uyu musaza. Radio Ijwi rya Amerika iganira n'abantu batandukanye baturiye Muhazi ku ruhande rwa Gicumbi na Gasabo bemeza ko babwiwe ko ibice byegereye amazi byagenewe ibikorwa by'ubukerarugendo ku buryo hagomba kubakwa inzu zigeretse. Bwana Jean Paul Ntabara akora umwuga wo gutwara abagenzi ku igare.
Iterambere rya hano kereka wenda twubatse nibyo byaba byiza kuko batubujije kubaka usanga tuba turi mu rugo dutongana n'ababyeyi kandi bitakabaye ngombwa no gutongana n'ababyeyi.
Wari ufite amafaranga ku buryo bashobora kuzamura
rwose ku buryo nashobora kuzamura inzu nkayubaka, ariko kubera ko bitemeye kubaka byagiye bitudindiza ugasanga n'amafaranga umuntu akuye mu itsinda yapfushije ubusa.
Ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi bwizeza ko igishushanyo mbonera cyasohotse kandi ko kigiye kugezwa mu mirenge yose aho bitameze neza kikanozwa.
Ngira ngo igishushanyo mbonera cy'akarere ka Gicumbi cy'imikoreshereze y'ubutaka cyararangiye, kiri muri process zo kugira ngo kibe cyakwemezwa n'inama njyanama. Harimo kubanza kukimenyekanisha no gusubira ku bagenerwa bikorwa bagizemo n'uruhare mu itegurwa ryacu kugira ngo barebe icyo batangaje niba byarakozwe. Umunsi w'ejo bundi kuwa kabiri nibwo twatanze amakarita yabyo tuyahereza imirenge kugira ngo bajye kuyamanika, ariko noneho natwe duteganya ko kuwa kabiri tuzajya no kuganiriza iriya mirenge yose yo kuri Muhazi kugira ngo noneho tubereke dufatanyije n'imirenge tubereka neza bya bindi bari batangaje bagiye basaba niba koko byashyizwe mu bikorwa.
Uwo ni Bwana Anastase Nteziryayo ushinzwe ubukungu n'iterambere ry'akarere ka Gicumbi. Abavukiye bakanakurira kuri Muhazi ntibabura gukomeza kugira impungenge ko igihe basabwa kubahiriza igishushanyo mbonera bashobora kwisanga iterambere ribaheje ku butaka bwabo gakondo. Bwana Theogene Maniragaba ni papa w'abana bane, ubu ni umuzamu kuri Muhazi.
Oya, ni bibi cyane. Nkungiye navukiye kuri aya mazi ubuzima bwanjye bwose mbuzi kuri aya mazi. Papa yari umurobyi, navutse ari umurobyi, nuko ubu ngubu ndashaje atabasha kujya mu mazi, ariko nkanjye nakuze nanjye ndi umurobyi. Ubwo rero kumvana kuri Muhazi ukanyana mu mpinga ya ruguru nzajya kurya ifi imanutse nje kwishaka ku mazi ni ibintu bigoye cyane, ariko byo kuba dutuye kuri aya mazi duhari tudahari, duhari tumeze nk'abimukira bitewe nuko hano haruguru hatuye abazungu. Ubwo rero nta kuntu uzatura n'umuzungu atazazana mugenzi we kuhatura nawe.
Ku buyobozi bw'akarere ka Gicumbi bugakomeza kwizeza ko nubwo igishushanyo mbonera kigomba kubahezwa uko cyateganijwe ntawe utazakibonamo.
Ni amahoteli, ibindi byo gutura ni ibisanzwe, ntabwo hazaba harimo ibintu bihambaye. Kugira ngo nitunaganira nibwo bazanabibona ko bimeze neza, kandi ntekereza ko byatangiye kutubahiriza amakarita agaragaza ibyo bice byose n'ibizahakorerwa. Twari twasabye imirenge ko batangira kubibaganiriza, ariko nitujye tuganira noneho natwe twabasuye, ntekereza ko aribwo bazabona ukuri kw'ibyo, kuko ntabwo giheza umunyarwanda uwo ari we wese.
Kugeza ubu uretse abagitegereje kubona igishushanyo mbonera ngo batangire kubyaza umusaruro y'amazi y'ikiyaga cya Muhazi, abahageze mbere ku ruhande rwa Gasabo bo batangiye kukiboneraho inyungu, nk'uko bisobanurwa na Bwana Egide Hategekimana, umuyobozi wa Kingfish Hotel yubatse mu nkengero za Muhazi mu murenge wa Rutunga muri Gasabo. Arasobanura icyamuteye guhindura akazi akava ku kiyaga cya Kivu.
Aya mazi navuga ko ni umugisha, nta kantu bajya bavuga nko muri bibiliya ngo Yesu yavuze ko azadusanga mu murwa aha ni Kigali. Ikorwa remezo urumva Kigali itandukanye n'intara, hari ibintu byinshi bishobora gukurura umuntu kuva mu ntara azi Kigali. Gisenyi naho ni ku mazi, naho hari amahoteli meza, ariko abakiriya baho ntabwo ari benshi cyane nk'abari kuri Muhazi.
Ijwi rya Amerika ntiryabashije kumenya umubare wa nyawo w'abaturage basanzwe n'abashoramari babangamiwe n'igishushanyo mbonera ku ruhande rwa Gicumbi, ariko akarere kemeza ko abarebwa n'iterambere hafi ya bose ari abafite ubutaka bwegereye ikiyaga cya Muhazi buzakorerwamo ibikorwa byiganjemo iby'ubukerarugendo. Bwemeza ko uwo bizagora afite uburenganzira bwo kuzagurisha abashoramari ku bwumvikane busesuye. Ahabagira ubusa ijwi rya Amerika, Igicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda.
Muracumva ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Remi Gakwaya, umusore w'imyaka 26, yahungiye mu gihugu cya Malawi avuye mu Burundi mu 2002. Mu minsi iheze aherutse gutoranywa nk'umwe mu mpunzi zikora ibikorwa bidasanzwe, change makers, mu ikambi ya Zaleka. Mu byo ashimirwa harimo kuba yaratanguje ishure ryigisha impunzi ibijanye n'ubuhinga bwa none, gufasha impunzi kurondera imirimo bakoresheje internet, ndetse no kubakaza applications zikoreshwa n'ibigo bitandukanye kugira ngo ibikorwa vyiwe n'ibindi by'izindi mpunzi bimenyekane, babifashijwe n'ikigo INUA chatangujwe na Bwana Innocent Magambi amazigihe mu gihugu cha Malawi nk'impunzi. Mugenzi wa Trade Rwema yaganiriye n'aba bagabo bompi ku bikorwa vyingira kamaro bimaze gukorerwa mu ikambi ya Zaleka n'umwimbu bimaze kugeza kubaba muri iyo kambi. Reka Magambi abe ari watangura kutubwira uko icyumviro cyo kumenyekanisha ibikorwa by'impunzi camujemo.
Amaro neza ebe mwakoze kutumire. Mu by'ukuri je navutse mu buhungiro ibikorwa byose bazasukura mu buhungiro. Maze gukora ibikorwa bitari bike nasanze hari impunzi bafite ibyumviro byiza bidasanzwe, kandi bari barakora ibikorwa bidasanzwe ariko batazwi no mu gihugu barimo canke mu bihugu bapfuyemwo. Nifuza ko nokora igikorwa cotuma cyamenyekanisha kandi kiba cyubongera kikabigisha mu bihugu bariko barakora kugira bagikore uburyo bumeze neza kandi bishikira abantu benshi.
Ibyo bikorwa wabitangiye ryari? Ese kugeza muri uyu mwanya tuvugana hari abo bantu wamaze kumenya, umaze kugaragaza ku buryo ibikorwa byabo byaba byaratangiye kumenyekana?
Ishyirahamwe rero rya Innova Consulting ariryo rigamije kumenyekanisha ibikorwa by'impunzi zikorera mu nkambi, yabitangije mu kwa kane. Kuri ubu sinavuga ko hari inyungu nini zimaze kwerekana, ariko ndabona neza yuko abo tumaze kwerekana kuvuga ibikorwa byabo hari akamaro kanini bimaze kuboneka. Hariho nk'umwe bamwanditse mu kinyamakuru cya hano muri Malawi kimwe bihugu ariko arakora, kandi ndizera yuko mu minsi ni twamaranira kubikora n'uburyo bw'imfashanyo buzoboneka ku bantu tubandanya twerekana tugaragaza ibihugu byabo, kuko ndazi abantu mu by'ukuri bagenda bafasha mu kinyarwanda bita ngo baterampunga bamaze kugira entere, bamaze kwiyenteresa buriho two turakora kugira babandanye kuyaga n'abo bantu barabukuntu bafasha kugira ngo bakora bitere imbere.
Umwe mu bantu uwo muryango wanyu ugerageza gufasha kumenyekanisha ibikorwa bye ni Remi Gakwaya, aba muri iyo nkambi ya Zaleka mu gihugu cya Malawi. Remi Gakwaya nawe turi kumwe kuri telefoni. Remi Gakwaya, wiriwe neza?
Twiriwe neza, amakuru yanyu
amakuru yacu ni meza. Gerageza utwibwire hanyuma unabwira abakurikiye ijwi rya Amerika ibikorwa ukora muri iyo nkambi n'ibikorwa ki?
Yewe nka kujya bivuze ndi Toremi kandi ndi muri Malawi nk'impunzi, ndabaye impunzi ntakajya ababyeyi banjye bose mu gihugu, nisanga mu gihugu cya Malawi, ariko nisanze mu gihugu cya Malawi kubera ibintu bitandukanye n'ibizitizi byinshi by'ubuzima bw'impunzi mu nkambi. Nicyo cyatumye ntangura ishyirahamwe rifasha impunzi kwiga ibijyanye na tekinoloji, ariko kurondera uburyo abantu bari mu nkambi bashobore kuronka akazi kuri internet. Icyo nicyo cyatumye dutanguza organization yitwa Technolab ifa yigisha impunzi ibijyanye na tekinoloji, gukora ama application yatandukanye kugira ngo burya bumenyi baburonse bingire mu ma platform y'akazi menshi ahari muri internet, bashobore kuronka akazi gatandukanye kandi akazi kasha gafasha ubuzima, imibereho yo ya buri munsi y'impunzi n'abaturage baba mu bijiji bya hafi ngaha mu nkambi ya Zareka.
Hanyuma umuntu yakwibaza, Gakwaya, wavuze ko uri impunzi wagiye mu buzima bw'ubuhunzi umaze gutakaza ababyeyi bawe, wowe ubwo bumenyi wabukuye?
Ndarize ndakora ubushakashatsi butandukanye muri ubwo buryo, niho ndaciye ndongera ubwenge ndiga ndamenya ibintu bitandukanye byinshi bijyanye na tekinoloji, ariko n'ubundi bicya ndaciga mu bigo bitandukanye kugira ndongere ubumenyi bwanjye.
Gerageza utubwire muri make kuko wabivuze ko ugerageza kwigisha impunzi bagenzi bawe uburyo bwo gukoresha za mudasobwa cyangwa se internet mu gushakisha imirimo, kugerageza guhanga za application zitandukanye. Kuva utangiye gukora ibyo bikorwa, niki wavuga kumaze kugeraho nk'umusaruro?
Kuva ntanguye ibikorwa ndabonye byarafashije cyane impunzi aho ndatanguriye, kubera hariho amapapikasiyo twagiye gukora yafashe impunzi directma. Urabye nk'igihe giheze, umwaka uheze, hariho ikibazo cya COVID, abantu benshi, abakozi benshi ntabwo bari baza mu nkambi. So twagiye dukora apikasiyo ikoresha tekinoloji ya USSD kandi yafashijwe na UNHCR na Plan Malawi kugira ngo ifashe impunzi zishobore gutwara ibibazo byabo kuri UN bakoresheje amafoni asanzwe, kubera ko impunzi nyinshi zifite amafoni mato mato ya bayita fika phones. Ariko turetse nuko muri uyu mwaka nyine uheze twashoboye no gutangura gukorana na leta ya Malawi, kubera yabonye ibikorwa duhaye dukora, ubu duhaye dugutufasha ntabwo dugufasha gusa impunzi, duhaye twigisha n'abaturage bazungurutse muri bijiji, tubigisha ibijyanye na tekinoloji, tukabigisha programasiyo, barangije kwiga programasiyo, ubu turafite abantu bane barota akazi kuri Upwork bahaye bakora. Ntabwo aba ni abantu bari batafite uburyo bwo kuronka akazi ahantu hose, ariko ubu batanguye gukora akazi, batanguye kubona uburyo. Nubwo buryo duhaye dufasha tuvana abantu ahantu hatafise umuco gushika ahantu batangura kuba bafite akamaro, bashobora guteza imbere ahantu bari kandi bagateza imbere n'igihugu cyose.
Nk'inzitizi wowe nk'umuntu uba mu nkambi, wakabaye wifuza kuba hari ibindi bikorwa wageraho ariko ugasanga ibyo wifuza ntubigeraho, inzitizi uhura nazo cyane cyane nk'impunzi ni izihe kugira ngo ube wagera ku bikorwa ubundi abandi banyagihugu bageraho wowe udashobora kugeraho?
Urabyo impunzi hariho ibintu byinshi bihura nabyo bikurikirana na status uba ufite. So icya mbere cyo ni hahandi uba ufite utashobora kwidegembya cyane naho uba ufasha mu buryo butandukanye, ariko hari akantu kabura kakandi ko kwidegembya, ugashobora gukora ibintu ariko n'ibyiyumviro, ukora ikintu kimwe ukaronka ibindi byiyumviro, ariko ugasanga bijya byiyumviro kugira ngo bishyigwe mu mbiro, hariho ibintu inzitizi nyinshi zivanye n'ukuntu na status, cyane cyane status uhari ukoresha kandi ahantu uturuse, nibyo bintu usanga biteza umuntu inyuma, ugasanga aho gutera imbere umuntu ikintu yakoraga agasanga ntabwo yabishoboye kubikora, ahubwo hayasubira inyuma.
Akabinunga haduce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe siongere bashikire kuri mikro ari kumwe na Jewe Diane Nirinahazwe ibiganiro n'amakuru byose bya kanukanya byegeranijwe na Facile Gebe hutwe mu kwizina rya bagenzi bacu tukaba twikebanuye twifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose ahanje turaza kuba turi kumwe mu makuru yo mu gatondo.